VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Programa ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Uyu muntu avuga ngo wakoze umunyafurika benshi, njye umuntu yagombye kureba imyaka ishize urukiko rutangiye gukora, rwatangiye muri 2003 byo kuri hagati aho ibihugu byinshi bya Afurika nibyo byafashe ya mbere mu kuzana ibibazo.
Uwo ni Ernest Sagaga yahoze ari umuvugizi wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha, avuga ku cifuzo c'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe c'uko ibihugu vya Afurika vyova muri Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha ICC kivunga. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya makuru yo mu karere. Mu Burundi kubakure iwabo biri mu bituma abana batwara inda z'indaro abana biga. Abo nabigeme biga mu ntara ya Bururi komine Bururi muri zone Gasanda. Ako gace ko mu ntara ya Bururi kaza kwisonga mu bijanye n'inda z'indaro kubigeme. Fidelite ishatse niyo nkuru adufiti.
Inda z'indaro nazo ziko ziragwanywa mu mashure yo mu ntara ya Bururi ziguma zibonekeza. Jimbere Nestor ni umusitaneri wa komine ya Bururi.
Kuvyerekeye inda z'indaro muri komine, nibamenyesha yuko ziriho na cane cane mu gwaruka gwiga.
Ibyo dukura mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi byerekana ko mu mwaka w'ishuri 2015 ushira 2016 abanyeshuri 178 batwaye indo mashuri ari makomine agize intara ya Bururi. Ikomine ya Bururi niza ku isonga, imwe abanyeshuri batwaye amada 76. Byongeye muri iki gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri 2016 ushira 2017 amashuri yo muri ntara nyine ya Bururi abiga abarenga 15 niba amaze gutwara inda z'ishushu. Benshi muri bo bari mu ikomine ya Bururi kuko firme y'ubucumi ubuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi yabyiganje rya Amerika.
Urabona ko dufite amakomine 6 hanini ni komine ya Bururi agace Kimbo, niho usanga hari bitigira bisumba mu yandi makomine. Kandi kindi nacyo muri ako gace Kimbo higa abana bavuye kure ugasanga baba mazu bakose. Nibyo bigaca bituma rero biduza icyo gitigi kandi biragoye kugwanya kuko umva batagira aho baba.
Aho imbo havugwa muri zone yitwa Gasanda, iyo zone ihanura urubibi n'intara ya Rumonge, naho Bururi iri mu ntara Kama ya Bututsi, iyo nayo ikaba irangwa n'imbeho. Zone ya Gasanda yoyo iri mu ntara Kama y'imbo, aho naho harashushe. Ijwi rya Amerika ryashitse kuri imwe mu mashure ari ngaho mu Gasanda. Neza neza twagendeye ku ishuri ryisumbuye rya Kajabure iruhande y'ikaburimbo riva mu ntara ya Rumonge rigana intara ya Bururi. Iryo shure iruhande y'urusengero rw'Abagatolika. Tuhashitse twaronse akaryo kuganira n'abigeme biga kuri iryo shure bamazu bapanze kubera ko bava kure.
Mwe mubahe twete banganye ne kwibarabara
ahuvuka ni hehe?
Je nsanzwe mvuka muri komine Byanda, je naje kwiga ngaha nyene nshaza kwiga siyasa zimene kubera naje mva kure sinoronka ko nza ndataha mahera magana cyenshi mapanga.
Nawe uvuka he?
Byanda.
Yego nawe uvuka muri komine Byanda?
Muri komine Bururi.
Ugishiki wanyu uva ngaha uhagenda iminota ingana gute?
Ndagenda nk'amasaha 3. Je nanje ngenda urugendo rurerure ndashobora kugenda nk'umunsi wose kubera je ni kure cyane.
Biravugwa ko kwibana muri abakobwa bonyene ahantu bitoroshe, naje ndabibona
iri barabara rirahita cyane kandi urabona ko hari n'urusengero abari bo bose urashobora kuza batemera uko nyine ugasanga murahuriranye.
We hari abakobwa uzi bigeze batanguye imbere cyangwa abuzi mu bana batwaye?
Twarabanye batwaye ndamugabo baragiye.
Hatwaye ndabanga?
Hatwaye ndumwe undi nawe asharongo guhonye. Tuba nkangaho twafite gucaha asigaye ino ibyo asigaramo ndaje kwa cyutse.
Ngo nta makenga mufise ku byashikira abakobwa ubwa mbere ngo ushobora kubashikira.
Urumva amakenga rimwe na rimwe buryo anye ubu nibaze ko ngira ngo ufata ku ngufu bitakiriho. Gutwara inda rero birashika ugasanga ni n'umutima w'umuntu nawe nyine yabishimye. Nk'arya shetani yashobora kugendera umuntu n'ubwo imugendera birashika ugasanga nawe uremere shetani mukajana nayo.
Ndayegamiye Esther umuyobozi w'ishuri rya komine Kajabure amenyesha ko inda z'indaro ku ishuri arongoye zihari ariko ko zigenda ziragabanuka.
Nzokwiza imyaka ibiri ngaha ariko nkishika abatwara inda z'ishushu bari benshi cyane, aho usanga bashika nko muri 10 n'abandi. Ariko ku mwaka uheze turiko turaraba effective y'abatwara inda z'ishushu twari dufise baragabana se cyane barashitse nko kuri batanu
uyu mwaka naho kuvuga itangura nta numwe
ubu turamaze kumenya abanyeshuri bashika batatu
kubw'uyu muyobozi hashizweho ico bita Club Stop Sida iyo nayo igizwe n'umugabo w'abanyeshuri ugerageza guhimiriza abandi kubijyana ingaruka mbi z'ubusambanyi harimo sida naho biri uko iyo club ya Stop Sida iko iryo shure ugajwe n'ingora n'uko twavyiganiwe n'abanyeshure bayihurikiyemo
nturaronka abitwigisha nka rwebwe bahora babiserukira bo baragiye handi ahaka haje ko nta bitabo turonka tukaza baraduha nk'ibitabo twokoresha bakabaturonderera abantu bafise ubumenyi mw'ivyo bintu nyene bya nyina sida bakatwigisha ntagire umuntu ari kwa mu rudubi ngo ntavyazi tukavyigishwa tukabimenya
mu gushirangaje bw'indero mu Burundi w'uburenganzira abigeme bavyariye iwabo gusubira ishure umwana acutse ishure rya komine ryo mu Kajabure ryoryo be nabo bigeme ubwo burenganzira ntabwo afise kubera ko gyegamiye idini rya Gatolika I Bujumbura Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango Afrika yunze ubumwe iherutse guteranira ya Addis Abeba ngo yoba yarashigikiye icyifuzo cy'uko ibihugu bya Afrika byova muri sentare mpuzamakungu mpana vya ICC ikivunga mara iyo ngingo nitegeka igihugu icacho cyose kubariza iyo ngingo mukanya mugenzi wacu Eddie Guema yavuganye na Ernest Sagaga yigeze kuba umuvugizi wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha mubaza ico ivyo bivuze
buri gihugu kubwacyo ntabwo ari umuryango umwe bwa Afrika wayasinye nubwo rero ko ibyo basabye ndumva byumvikana niba wenda bumvikana ku cyerekezo ariko ingingo ya nyuma izagomba gufatwa na buri gihugu ku giti cyacyo kuko ni icyemezo gifatwa n'ibihugu ari ukwinjira amasezerano ari ukuyavamo ndumva ari bisanzwe icyo umuntu gusa yavuga nuko ngira ngo hamaze imyaka itari mike ku mugabane wa Afrika hari abatishimiye bimwe mu bikorwa n'urukiko cyane cyane bijyanye no gukurikirana abantu b'abayobozi bari mu nzego z'ubuyobozi kuko ari amasezerano ntabwo yemera biriya byo bita immunity waba uri umukuru w'igihugu waba uri umukuru w'ingabo waba uri umuntu usanzwe iyo hari ibimenyetso bigushinja icyaha ntabwo wakwitwaza ko ufite uyu mwanya n'uyu kugira ngo ube wacika urukiko ngira ngo rero nicyo giteye impungenge ariko ubwo nuko zareba icyo buryo kizakora mu minsi imbere
hanyuma se iyo ibihugu bya Afrika bikomeje kuvuga ngo nibyo byibasiwe nkawe wakoranye n'urwo rukiko ubona bifite ishingiro ibyo abanyafrika bavuga ko aribo bibasiwe cyane kurusha ibindi bihugu
ntabwo nkeka ko kuvuga ko bibasiwe bwa mbere bwo nukureba n'igihe urukiko rumaze rushinzwe nuko ibintu byabimeze ku isi kuko urebye nk'ibibazo byinshi byagiye bizanwa imbere y'urukiko koko ibyinshi bireba Afrika ariko nanone ibyinshi byazanwe n'abanyafrika ubwabo usibye bibiri byazanwe n'akanama k'abashinzwe umutekano kujyanye na Sudani na Libya ibindi byose urukiko rufite ibirego byagiye bizanwa n'ibihugu bya Afrika ari ibyemeye ari amasezerano ndetse n'ibitarayemeye ariko bishaka ku giti cyabyo nka Côte d'Ivoire ntabwo yigeze yemera ari amasezerano ariko inshuro ebyiri zose yemeye ko ibera muri icyo gihugu urukiko rwabikurikirana kuko nabyo biteganywa muri ayo masezerano ingingo ya 12 yemerera ibihugu bitemeye ari amasezerano ariko bibishaka kuba byaha urukiko ubasha bwo kuza gukora amaperereza ku butaka bw'icyo gihugu ubwo rero ko iyo umuntu avuga ngo hakurikije abanyafurika benshi njye umuntu yagombye kureba imyaka ishize urukiko rutangiye gukora rwatangiye muri 2003 by'ukuri ubwo rwatangiye ubwo hashize imyaka igera kuri 15 wenda tubige hagati aho ibihugu byinshi bya Afurika nibyo byafashe ya mbere mu kuzana ibibazo ari Uganda ari Congo Kinshasa ari Repubulika ya Centre Africa ibyo byose byagiye biza bigasaba urukiko kuza gukora amaperereza ku bintu byabaye aho ngaho ubwo rero iyo bavuga ngo bakurikiranye abanyafurika kurusha abandi ni ukubanza kureba uruhare abanyafurika ubwabo babigizemo ikindi nakongeraho ni uko kurega urukiko ko rukurikirana abanyafurika gusa rwibanda ku banyafurika nabyo ni ukwirengagiza ububasha urwo rukiko rufite kuko rugendera ku masezerano nk'uko nabivuze rushobora gukora gusa amaperereza ku byaha byakozwe ku butaka bw'ibihugu cyangwa se byakozwe n'abenegihugu b'ibihugu byemeye ariya masezerano koko umuntu ashobora gutanga izindi ngero ku isi umuntu yagakeka ko urukiko rwagombye kuba rwaragiye gukora amaperereza ariko niba ibyo bihugu byinshi bitaremeye amasezerano urumva ko ntabasha kugurukiko rufite ndara mpamvu umugambi mu byukuri wari uko hakorwa bishoboka byose kugira ngo ibihugu byose bijye ku isi byemerere amasezerano noneho mu kwemera amasezerano bibihe ububasha urukiko rwo gukurikirana ahantu hose abeye ibyaha nta kuvuga ngo hari muri Afurika hari muri Aziya cyangwa se undi mugabane kuba rwakurikirana abo bantu icyo nacyo cyaba ki byaruta kutabakurikirana ibyo byose niko navuga
Bwana Sagaga nk'igihe hari imiryango yitwariye igihugu runaka cyangwa se abategetsi runaka b'igihugu bakajya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha gutanga icyo kirego ariko ahanini ugasanga igihugu ntago cyorohereza iperereza ngo ribe ryakorwa kugira ngo nizo manza zibe zatangizwa icyo gihe urukiko rubyifatamo gute
kimwe mu bintu urukiko rwahinduye kurukije byaberaga rushana n'ibyaberaga hahoze ari Yugoslavia nuko urukiko rwemerera abakozweho n'ibyaha victim kugira uruhare mu rukiko kuba mu rubanza kuza bakagira babahagarariye ibibazo byabo bakabitanga aho ngaho kimwe n'umushinjacyaha kimwe n'abarengera babaregwa cyo ni ikintu cyiza navuga rero ikiko rwagezeho ikindi navuga nuko habayeho n'isanduku igoboka abakozweho n'ibyo byaha ariko rero ku kibazo cy'abarubajije iyo urukiko rutangije rubanza rwo ko icyo gihugu ibyaha byabereyemo cyangwa se bene igihugu bakoze kiba gifite inshingano yo gukorana n'urukiko iyo bitabaye urukiko bifite uburenganzira bwo kujya muri ya nama nyobozi ya nama igizwe n'ibihugu byashyizeho ya masezerano rukavugira ati igihugu kiniki cyanze kirimo kutubuza gukora ntabwo kidufasha noneho ukabafata ingamba n'imigambi ikwiye kugira ngo icyo gihugu gifatane n'urukiko mu kureba ukuntu urubanza rwagenda neza
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kende mu ntara y'Muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Uyu numwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza.
Erega mwarasizo. Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Bakunze bikiyago cha politike Ntorere Kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka kucho sende DFDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumigwa mu byukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuva ati mu 22 yemera. None wakwemera icyo wewe utaze. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro vy'Arusha mu 1998. twaragiye jewe n'uwitwa ko bako Gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twapfungiwe Dar es Salaam baradupfunga hanyuma hajye bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye ni mutubwire ico mushaka ko twemera ngo ni mwemere ko muri abasoda kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngamwe Tanzania turabwira twebwe
muti turiwo
turaba sene defudete twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasoda kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroport ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha passport ko tugwana na leta twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye gushika aho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ivyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira Burundi umva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaja
bagunye babakumira
twagunye dukumiriwe cyarabwira tuti ibyo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako none muzoyashira mu ngiro mushire mu ngiro ibyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye buraya bafashe nka nyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano guhagarika intambara ahagariki iyo atarimwe nje tumubuye zusome no murajya amasezerano y'Arusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yarabasezerano y'amahoro vy'ukuri ucu muca muraye amasezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
canke twebwe eh bati twe turahagaritse mugabo bavuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara uca umva ko hatari hagiye mu biganiro abagwa kuko byandi mu masezerano y'Arushage dubisome birimo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngiro none sinivacu mugari mu Kirundi ngo nta usomera indo rivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara none ivyicara babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera kwaje gihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri harabizeye igisoda cha leta nabizeye igisoda cha CDFDT urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande kw'igisoda cha leta cha ukaba ku ruhande kwa CDFDT cyane kuri FNE ataraho ntacho washobora kuvuga ndetse bituma bacyabona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nivyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mu Rwanda kandi mwarabonye uko gihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse twabonye ko bica bihagara bica bihagara rwo nyene kubera abahaganiriye koko abagwana
none ufatiye ku biganiro yuko biravuga uno munsi muri Saint David de mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu ba rungitse abantu mu migumuko abo bantu bakiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimone ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere bwo ntosobere kuvuga ngo abantu bagerageje gutebagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye ne vyagarutse rya si gihe nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza none cyo gihe gihugu cyaje kwitwagana
uvuga rero ko bajya
bajya rero baratembagaje ubutegetsi utembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa genda usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimwo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo ni dokima yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kwebwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo ntaho bisabisana na bijya vanga biganire uvyo guhagarika intambara. Genda urabe je unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara. Haba hari himigwe ibiri igwana. Numurongo umwagarukirako nundi uwundagarukirako uburiho. Kuko baravuga ati haje nta musoda hinjira hinje n'ingwana. Nta leti hinjira ihinjire n'ingwana. Cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire. Urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'u Burundi ntigakontrola. Muga mu gihe cy'iwacu. Twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko. Kandi bikandi bikaka kabisa. Bikaka. Urumva rero ico gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola. Igacuvuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwewe muza arico gipande mufise natwe ico dufise tubiteraje bisubire bibe kimwe
ariko murindiri ivyo ntimona ko muza wamwindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
a rero twiyumvira yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara. Kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio buho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga kuti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca byuka ati nanje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi. Ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari amategeko agenga intambara iyi gihugu kiri mu ntambara hacaba rero ivyo biganire uri kuravuga hagati yabagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nako uyu mwana abwira se wiwe mu muryango ati je papa je ndavise ngora ni ntorera umuti. Hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni rekanda bivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero ngo ubunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye. Hari umuntu yakorewe ikibi, hari uwice w'umuntu, hari waturiwe imodoka yaturiwe inzu bibasahuye ibintu
byiwe
yasahuye radio ibiki. Uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicire je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu nimushake bunye cyari gupfa narapfuye reka rero jewe ndabikore. Cyawimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta. Nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo ontoje n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko. Abo rero bavuze ati gihe no harongera kunguko mugaba taribo mutwe. Abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bobo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehangaba barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashikana 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutungane kuburyo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi z'ikibizizwe mu makungu zabikoze hagaragara tatu nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwa none ko imera inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkuba akavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka. Erega leta kubera umuvyeyi iracuro banza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona nyaricyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba aba atrabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangano ko bazaba hashe nka burabona baheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko nyo uri leta ne uri umuvyeyi hajya rero leta cyaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga vyahetse mugumye bigira kagara baruganduke baza kugana na leta
ariko wavuze kare ugize kuvuga kuti inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyara intambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twigutronerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cya leta yakiriye gi mugabo bakabunga
nakubariye yuko ibi byubu bidasa na bijya bya kiyagi kuko bugiye leta yanyi n'ato twari kugwa muri ako kareta kacu Ebigani yo duhuye ubigari twavuga tuti sawa kuvundi bu kumunsu umwe barigeze kudufata nk'ukumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibigani bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tucatura tahakana none twotatura giriyo duta urumva nkatwe twari duvisa uduta mugiye ugucacu none wewe amakungari kwemera ko burundi ucatumuca ngo kabiri mugabo nabo nabe n'igihugu bacumuye ku gihugu Erega nti bacumuye kuri leta.
Nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa. Leta bacumuye ko nkuko ari iyo igaba igihugu. Mugaba bacumuye kubena igihugu. None abo bena igihugu mbeka bo boko mutabe yumvirira. Abo gabahuye ni ivyago babateye. Abo biciwe abantu baturira ibintu. Mbega nabo ko mutari ko murabi yumvira. Mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira. Muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu. Jena giranda gusare duhindukire tuje kuwononewe bintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri kamara mu maririki
hajya rero nico bituma tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma wononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu na buta
cyari kiganiro Norele Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Inshuti z'ijwi rya Amerika makoze gukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri gisaha ibiganiro wabiteguye akabashyira hamwe ari Innocent Kimenyi kuri mikono ari kumwe naje Fidèle Niyongabo. Mugire mwese ibihe byiza.
Mikigaza duserukane. Kize bose Mbona mumaremo nyiyumanganya Niche nichara Mugabo ukanje mkwe Mikuza me Nabumbi mburi hinda Bikana gira Banyagiwe Difusa Fiti kiguse Oh